iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva bisi yose, ikiganiro muri isanga saa 10 gushika saa 11. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi, kiganiro muri sanga cy'uyu munsi wa gatatu, aho tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, turavuga ku kibazo cyo guhungabana mu mutima bitewe n'imyitwarariko itandukanye, icyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ni mu gihe Uburundi buri mu bihe by'itora ry'ibwirizwa shingiro ryahinyanywe, abanyagihugu bamwe bakifuza ko hatogwa ego, abandi bakifuza oya, abandi bakaba bafise amakenga ku bihe igihugu kirimo bya politike, aho bibibutsa ihungabana ry'umutekano ryagiye riribonekeza muri kahise. Ni mu bihe nk'ibi rero umuntu yo kwibaza ati mbega umuntu yo kwirinda guhungabana mu mutima gute, yo kwivuza ate bikenewe, ingaruka mu buzima bw'umuntu akunda guhungabana mu mutima n'izihe. Nibyo tujye kuganira n'umuganga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'indwara zibangamira ubwonko bw'umuntu. Kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nk'uko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 iminsi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uno munsi wa gatatu, aho tusanzwe tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, turavuga ku kibazo cyo guhungabana mu mutima bitewe n'imyitwarariko itandukanye, icyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ni mu gihe mu Burundi muri iki gihe ibihe by'amatora gihinyanyurwa gibwirizwa shingiro, abanyagihugu bamwe barifuza ko hatogwa ego, abandi bakifuza oya, abandi bakaba bafise amakenga ku bihe igihugu kirimo bya politike, aho bibibutsa ihungabana ry'umutekano ryagiye riribonekeza muri kahise. Rero umuntu yo kwibaza ati mbega umuntu yo kwirinda guhungabana mu mutima gute, yo kwivuza ate bikenewe, ingaruka mu buzima bw'umuntu akunda guhungabana mu mutima n'izihe. Nivyo rero tujye kuganira na muganga Njejimana Pierre Claver, n'umuhinga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'ingaruka zibangamira ubwonko bw'umuntu. Akorera ku bitaro bya Saint-Péka mu Kamenge mu Burundi. Niwe mutumire wacu rero, tumuhe ikaze mushinga nahe Njejimana. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro neza Oriane.
Murakoze
nanjye.
Ego. Murakoze cyane kongera kugaruka kuganira natwe kuri ibibazo bijanye n'ubwonko. Kenshi abantu benshi badakunda kuganira ko canke badategera. Dutangura ikiganiro burya stress, cyo abantu bitra stress canke guhungabana mu mutima, umuntu iyo bisobanura gute, nkamwe bw'abaganga mubona gute iyo umuntu ahungabanye?
Ego, murakoze cyane. Kugira ngo umuntu ubone ko yahungabanye mu mutima iyo bita stress, ni ukuvuga yuko hariho ibimenyetso byinshi byibonekeza kuri we. Ugasanga ni wa muntu yama umutima uhagaze, ugasanga ukuntu yahora agenda ingendo yahora agenda siyakigendamwo, ugasanga cyane cyane afise ubwoba bwishi ibibazo byishi bijyanye n'imibereho yiwe ya minsi yose mbere hariho n'abamaze guhugira ibyo bimenyetso ugasanga n'ibikorwa bahora bakora mu buzima bwa minsi yose ugahura ndiba gishoboye kubikora kubera baguma biyumvira bati mbega ejo cyahirya ejo mbega bizogenda gute ugasanga ni wa muntu yama yihebuye atagira novuga umugambi w'iterambere ryiwe iterambere ry'umuryango hamwe n'iterambere ry'igihugu ibimenyetso nk'ibyego
none tuvuge nk'umuntu nk'uko bivuze yama usanga umenga ubuzima bwiwe ntana ariko arabupanga neza hariho ibimenyetso tuvuge nko kwidoga kwa mu muntu ariko yamafisa gahinda ibyo navyo nyine twovuga ko ari stress cyangwa ni nyifato y'umuntu isanzwe
oya mu bisanzwe abantu twese kuno tumeze mu buzima tudushikira ugasanga iyo wagize ikibazo kinakiriya ura urigiriwe urahindutse nova mu maso byo bita les troubles de l'humeur mugabo nukuvuga yuko nukura mbega bimara igihe kingana iki kumuntu kwidoga kwidoga rimwe na rimwe birashikira umuntu iyo yahungabanye mu mutima birashika ikimenyetso kimwe gishobora kuba kwibonekeza nacyo nyene ariko umuntu ashaka kwidoga atabwo yagize stress ari ibintu bisanzwe kubera ubuzima ariko aracamwo novuga ibibazo ahuye navyo mugabo umuntu muzima mwisanzwe yahuye n'ikibazo haru indemano yiwe hari ukuntu ashobora kurondera inyishu z'icyo kibazo bahuye nacyo atarinze guhagarika gosi umwe umutera stress ituma ahungabana novuga umutima bigatuma mubero ya misi yose ataki na kimwe agishe kwimarira cyo muteze besha gikigateze imbere umuryango wiwe
baraza kubandanya dufasha kubimenyetso bindi byinshi abantu ndakeka bafite ibibazo kubimenyetso kumbure babibona ko bonyene canke kubandi twihweje kubijanye n'ingene stress canke guhungabana bishobora kubangamira amagara canke ubuzima n'ikihe gihimba umuntu yovuga ko kibangamirwa cyane kurusha ikindi n'umutima n'ubwonko n'umubiri wose bigenda gute
eko murakoze cyane murazi ko ikirundi kiri mu ndimi zinovuga zikenye misanzwe bavuze umutima w'umuntu ni gihimba kimwe kigoye kuvuga umutima novuga w'inyama bazi ko umuntu aremwe donc novuga ko umuntu agizwe n'umutima agizwe ni bon agizwe n'ijambo agizwe n'umubiri akagirwa n'umutwe umutwe nawe urazi yuko urimwo novuga ibice byinshi hama harimwo ibice mu mutwe novuga bituma umuntu atambuka neza hakaba ibindi bice mu mutwe bituma umuntu yiyumvira neza hakaba n'ibindi bice mu mutwe usanga bituma umuntu ashobora gukora igikorwa kinakiriya igice byose novuga bituma umuntu aba uko ari uno munsi nubwo ko igice gikomeye novuga ni mu mutwe w'umuntu iyo bavuze umutima tuvuga ko ari umutima w'inyama
nicyo bita umushahe cyo bakunze kwita umushahe nicyo abo bamwe bakunze kwita umushahe w'umuntu
yego umushahe w'umuntu n'umutima novuga ngo mu gifaransa bavuga ngo lame lame kiragoye gusigura mu kirundi mugabo bavuga ngo umutima w'umuntu ngo arafise umutima uhuha arafise ubuntu bwiwe buhuha kugira ngo ikiyo bijanye n'indemano y'ukuntu Imana yamuremye nduga ngo umutwe w'umuntu rero urimwo novuga ibintu byinshi bituma umuntu aba uko ari uno munsi hanyuma iyo ico gice kimwe rero ki hamwe novuga hajemo za nkabuzo inkabuzo novuga nkabura mubiri zituma umuntu yigeza ukunda kuriya nuko bwe ko hari gice kimwe cyo mu mutwe kiba novuga kitameze neza gituma umuntu ahinduka mu ngendo ugasanga kubera ibyo yumvise amajambo yumvise ubwo bubaye bwishi maze hari abo usanga batabwe kubira n'ivyuya umuntu ugasanga ukuntu yari ameze byahindutse ugasanga umuntu yama afise umutima uhagaze ndejo ndagowe sinzi ngene bizogenda umuntu akuba yiyumvira ati mbega bizogenda gute wumva kwibaza donc azoza kejo kiwe ugasanga biramuhagaritse umutima cyane
none nk'ikiringo umuntu yovuga yuko kumbure habaye nk'ihanuka rya accident umuntu vyofata nk'ikiringo kingana gute kugira ngo ashobore kubandanya ubuzima abyibagire ugereranyije
ego murakoze cyane mu bisanzwe abahinga bavuga yuko ihagarika ry'umutima isanzwe bon ndatanga akarorero nk'iyo nk'umuntu yabuze nk'uwiwe akunda cyane arashobora kubabara kwibaza akazuza kiwe kejo bivanye n'akamaro uwo muntu yaramumariye birashobora kumara indwi donc iminsi ibiri itatu ine itanu bikamara nk'indwi imwe birenze nk'indwi imwe iyo rero indwi imwe imaze kurenga wa muntu yarahindutse yamana ubwoba ni ukuvuga yuko yahungabana ry'umutima wiwe riba ryatangiye kuza aho nivyo bita mu gifaransa les troubles anxieux ego hanyuma rero ni ukuvuga ngo ikiringo kiri hagati y'iminsi ibiri n'indwi ivyo ntibisanzwe nibisanzwe iyo washikiwe n'ibibazo guhinduka mu ngendo mu mvugo no mu kwiyumvira nibisanzwe mugabo iyo icyo kiringo kirenze indwi kaje ku mayinga abiri ni ukuvuga yuko umuntu aba yatanguye bya bibazo byiwe bihava bikavamo ya ndwara
ni ryari none umuntu yatangura kugira amakenga iyo birenze nk'icyo kiringo hagaca indwi y'amezi n'amezi umuntu yatangura kugira amakenga ku magara yiwe atanguye kubona iki mu nyifato yiwe canke mu magara yiwe
ego mu bisanzwe ikimenyetso cya mbere kitabesha inyuma y'ibibazo bunda barimwo ni ukuvuga ngo hagati y'indwi zibiri kuva ku ndwi zibiri kubandanya umuntu uzosanga afise ubwoba budahera ugasanga benshi naho bagenda kuryama ntibatora agatiro ntibasinzira ugasanga ni wa muntu ibikorwa yahora akunda gukora yarahagaritse kurankurikira ugasanga ni wa muntu umenga ubuzima novuga ngo kwiyumvira umugambi w'iterambere ryiwe cyangwa iterambere ry'umuryango ntabyo aba gishoboye maze ugasanga ni bamwe babandi usaba bakavuga ati tugire umugambi uyu n'uyu utere imbere cyangwa ati n'akarenejo sinzi ko zohashyika bubara ibya bibazo rero umuntu yamamwo bituma ahinduka ugasanga no gufungura ntagifungura ibyo rero bifite ingaruka mbi urumva ku magara yiwe hari nk'umuntu yarajejwe nk'amabanga mu muryango urumva amabanga aba arangura mu by'iterambere ry'umuryango ntaba akiyaranguye kubera yahindutse
duhinduye gato tukaja ku bana bakiri bato kumbure bari munsi y'imyaka 12 bobo nabo nyene iryo hungabana ribafata kimwe canke biba bimeze gute mu mitima yabo mu mishahe yabo canke no mu bwonko bwabo kumbure nico kimwe
ego urabona ku bana bato bato kesi na kesi ni ba bantu bakeneye gufashwa bakiri bato bagafashwa nabo ku rwabo cyangwa bagafashwa n'amavyeyi cyangwa bagafashwa n'undi muntu zwati babareze canke novuga umu responsable no ujejwe umwana muri ico kiringo rero urabona abantu bakiri bato bato novuga ko ubuntu bwabo niba burakomera gose novuga ko kame kabo ntikaba karakomera cyane muri ico gihe rero umwana cyane cyane arakunze gukarigwa cyane ibyo bintu byihungabana cy'umutima cyane cyane iyo bivuye ku kibuga cyabiteye novuga nka bimwe bita maltraitance kugira murayizi ni mu kiro
gufatwa nabi kuburabuzwa cyangwa gufatwa nabi
we kuburabuzwa gufatwa nabi yabaye kudatahugwa mu ngorane ziwe ari nk'umwana usanga yaravutse ugasanga ntibamukunda aho yavukiye ntibamwemera cyangwa yavutse batamushaka ugasanga ukuntu bamufata bamama muri ko baramuturubika bamurya umutima urumva yahungabana ry'umutima kuko ubuntu bwe ntibuba burakomera ngo ashobore kubirinda aje novuga kwiyubaka nk'umuntu akuze
nico bita mu gifaransa kubisuporta
ego kubyakira dine
ego kubyakira none nabo nyine ibimenyetso nabo nyine tuvuze nk'ibyo bavuze bijanye no kudasinzira nabo nyine umwana arashobora kugira ikimenyetso nk'icyo
ikimenyetso nk'icyo kiri bunekeza cyane n'ibyo kabisa
urakoze cyane
ego
radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uyu munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'ibibazo byerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi. Rero turiko turihweza ihungabana ry'umutima, icyo bita stress mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Turi kumwe na muganga ariko aradufasha gutahura iki kibazo. Ni muganga Njejimana Pierre Claver, n'umuhinga yanonose ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'indwara zibangamira ubwonko bw'umuntu. Akorera ku bitaro Saint-Pécat mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi. Nica kiganiro kandi rero giha ijambo abanyanya biradishwe rya Amerika, nabo nyene tuje ku mirongo ya telefone tubakire. Duhere ku witwa Pacifique. Pacifique, amahoro neza?
Eh, mahoro cyane.
Urahura komeye?
Ego ndakomeye ndetse neza kose.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyane cyumvira?
Ego nanje nk'abantu hakatse mu manuko bw'igisagara. Mhm. Cyabujumbura. Kibazo rero nagomba kucambaza ku bityo bijyanye n'ihahamuka kenshi. Turakunze kubona abantu bakunze guhahamuka, kuko urabona nk'aha mu Burundi wacu iyo twimirije amatora harakunda kuba ibintu hakunzwe kupfukwa kwinshi cyane. Abona nk'ubu uya hari nk'ibintu bimaze iminsi bipfukwa yuko hoba hafatwa abana, ibyo bintu bikakunda kuza iyo amatora yigiri. Tukaca usanga rero abana bagize ubwoba cyane niyo hagetse mu ijoro umwana wamubwira ati jya kuryama, ukaca usanga ntagiyeyo, ukarinda kumuherekeza cyangwa ugasanga abana baraye barakangagurika mu ijoro bakoma induru ngo baje kubafata. Aca rero mbaza umutumire rero ati mbega ku bantu bakuze, naho nyine ngarutse ku bantu bakuze, urabona nk'ubu yuko twimirije amatora, urabona yuko hari nk'abamwe harabahahanganye impande zibiri, zimwe zivuga ati tuzotora yego, izindi natwe tuzotora oya. Ariko rero iyo bamwe badashitse ku byo babangira bashaka, barashobora guca bamwe usanga bahahamutse cyangwa bakaba nk'abasatse turatse nk'ibintu byari byahitiye nk'eje bundi. Hari nk'abantu bagiye mu ibarabara babasatse kandi twabona bari bakomeye. Mbega nk'umuntu rero nkacambaza rero uwo muhinga wewe UN avuga yuko yabyigiye ati umuntu iyo hageze nk'icyo gihe umuntu yoshobora kuzobyifatamo gute, niyihe mpanuro botanga cyangwa abaganga ni kuki bo batajya mu banyagihugu ngo bo batange impanuro y'ingene bozobyifatamo? Icyo bintu bitarashika ko dusanzwe tubona bikunze kwibonekeza cyane. Mbega iyo ndwara yihahamuka hoho yoba hariho ibimenyetso yobi izana ku muntu, ku buryo umuntu atangiye kubyumva yogira ingene abyifatamo cyangwa yobivuga? Muri make rero nibyo nagomba ndamubaze, kuko urabona yuko nk'ibyo dushobora kujya mu matora ntawuzi ingene ibintu bizokurikira, kuko nk'ibiriko biravuga ubu ni byinshi, kuko havugwa byinshi ko birumvikana yuko twama tujya mu ngora. Umva rero benshi rero tufise amakenga yo nk'uko mwashyizeho icyo kiganiro yuko benshi bashobora gufatwa n'iyo ndwara yihamuka bivanye n'ingene umwe umwe kwari.
Iyo mpamvu rero dufise muganga agerageza kudufasha kwirinda bimwe muri ibyo bibazo. Urakoze cyane Pacifique.
Eko namwe murakoze cyane.
Reka twakire n'uwitwa Peter. Peter ku murongo turi kumwe.
Yego.
Uraho neza?
Yego.
Duga ku ijambo.
Aba nashaka kubaza ikibazo, nanjye gushimira umutumire mwadutumiye ko. None nk'ubu bishyitse ukaba ufite idosiyese. Hari umuti bashobora kuguha unwa kugira ngo idosiyese zigende, cyangwa kugira usubire wisante uri areze? Kuko nk'ubu mu Burundi nyine hemejiwe by'amatora usanga n'abantu benshi watu tubagara mu mutima bijyanye n'ibihuha umuntu azarumva ashaka bara n'ibyo umuntu aba yarabonye muri kahise. Rero nashaka kumubaza yuko hariho umuti woba anwa umuntu kugira akire, cyangwa yuko hariho nk'urukingo rwukinga iyo stress.
Urakoze cyane Peter. Kadwa karyo muganga. Ego muganga Njejimana adufashe kuri ibibazo byanyu, duhereye ku bibazo bya Pacifique docteur.
Ego kuri Pacifique yari kavuga ati mu gihe cy'imirimo y'amatora havugwa byinshi, ugasanga abantu basubwa byinshi, abantu bagahagarika umutima ku izobe ryo cyangwa izoba hirya y'ejo bagafata novuga bati dushigikiye aba bari dushigikiye bariya, ugasanga bitumye guhagarika umutima. Icya mbere nabwo kumwisha ni uko guhahamuka bisanzwe ku muntu birashaka gushika nkuko nabivuze mu ntango bibyanye bivuye n'ukuntu afise indemanwa yiwe itunganijwe ukuntu kuba ukuntu abantu turemwe turemwe uko turemwe n'ituremwe cyo kimwe umwe wese afise indemanwa yiwe hanyuma rero birashobora gushika ugasanga jewe ukuntu Imana yandemye yarampaye ingabirano zituma nshobora kwihanganira cyangwa kwakira ibihe bigoye umuntu aba ariko aracamo hanyuma ugasanga ntacyo bingize ku buzima bwanjye hakaba n'ubundi afite indemanwa y'ubwoba bwinshi usanga n'akantu na gatoyi gatuma ahagarika umutima ugasanga mbere n'ibikorwa yahora akora ntajya agikora urumva nyuma yuko twese abantu dufise indemanwa idasa bivanye n'ingeri twakuze ingeri twavutse n'indero twarose gushika kuri uno munsi aho tuba tugeze rero nagomba kumubwira yuko mu gukinga ubwa mbere yavuze ati mbega umuntu yokinga gute ifoko ko abantu bamenya yuko mu isi ibintu bya nubwo bya demokarasi abantu byashyize imizi nuko bokwakira yuko ibintu by'amatora ari ibintu bisanzwe cyane bakuba yuko amatora ari ibisanzwe ikintu gisanzwe igikorwa gisanzwe cyo gutunganya igihugu gituma abantu bashyikiriza icyumviro cyabo kitotuma abantu rero batera ubwoba abandi nko mu bihugu byateye imbere murabizi za Amerika za Bufaransa navuga ibihugu byakuzemo demokarasi cyane abantu bashamiranye muri politiki baravugana bakavugana amajambo bakishyurana umwe wese agatanga intumbero yiwe agasigura igituma ariko agomba navuga ati gutunganya imigambi y'igihugu ugasanga ntacyo byonona ku mibereho cyangwa ku buzima bw'abantu ikibazo rero nusaba yuko abarundi bari kubatwumviriza ni uko botahura yuko igihe cy'amatora ari igihe nk'ibindi bihe byose harimo umuntu akagumya umutima mu nda akajya ku murimo yahora akora ataguhugumbwa kugira ngo ashobore kubana yiteza imbere ashobore no gushobora guteza imbere n'umuryango kubera hari abantu bacye bavuga ngo urumva ngo bavuze ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibihe urabigoye cyane cyane muri ibihugu byacu bitaratera imbere aho ikiringo nk'iki kiba kigizwe navuga kiba kigizwe n'intuze n'ibihuha byinshi ibihuha birengeje bituma abantu bagira ubwoba bwinshi ugasanga bama bafise umutima uhagaze navuga yavuze nk'akaruhuko k'ibibazo bamaze iminsi bavuga ngo hari abantu ngo biba abana ngo bakabatwara ugasanga abana uno munsi basigaye batijya no gusohoka hanze ubwo ndashaka kuvuga yuko umwana musanzwe nk'uko nabivuze bwa kare ni wa muntu aba afise umutima utarakomera cyane ubuntu utarakomera rwose amajambo yo kumubwira ibintu bimutera ubwoba mu isanzwe abantu bateza kuyakwirinda kugira ngo ntibamuhahamure bamukingire iryo hamuka rivuye ku majambo bavuze ko umwana mu isanzwe araregwa kandi areregwa ku ziko amajambo rero tuvuga twebwe ababyeyi cyangwa abakuze tubwira abana ayo majambo ntabasiga uko bari bameze arabahindura mu mutwe amaze kubahindura mu mutwe ni ukuvuga ni hahandi umwana wavuze ngo ngaho baraje kugufata bagomba gukwiba umwana yacagira ubwoba bwinshi ugasanga asigaye atinya no gusohoka hari bamwe mbere bacavuga ni no kwishyura tuzova dusubiyeyo kubera baba badufata bizana rero n'amajambo cyane cyane inyigisho zitangwa n'ababyeyi abakuze cyangwa abarezi b'abo bana byumvikana yuko umwana ubwa mbere ateza gukingirwa ibihuha cyane cyane bituma agira ubwoba agaca ahinduka umutima we ugahinduka kuko nabwo nabivuga bigatuma usanga ni wa muntu adashobora no gutera imbere no mu ishuri kuko amaze guhahamuka ubwo ubwenge bwiwe ntibuba bugitera imbere nk'uko bwateza kugenda sinzi ko nagerageje kwishyura umuvukanyi wacu
ikindi cya nyuma gusa yavuze cyerekeye abaganga boja kuja gutanga izo nyigisho nyine muri ko muratanga nko muri ibi bihe by'amatora hari porogaramu ijana n'imigambi mu gihugu
nibaza yuko mu bisanzwe izi nyigisho nk'izi zirakunda kuba zikenewe cyane cyane ku bantu abo aribo bose bazikeneye kugira ngo bashobore kwirinda hanyuma uri kuratwumviriza avuga nti amaradiyo cyangwa ibiganiro twama turiko turatanga iminsi yose twama twavuze yuko duteza gukinga kugira ngo turonke abana bazokura bafise novuga ubwenge bukwiye bitunganije kugira ngo baje kwiteza imbere bongi bateze imbere imiryango yabo ama bateze imbere n'igihugu ego hanyuma novuga nti kugira ngo tugere turigisha nibyo ariko turakora ku maradiyo tuko turigisha ndazi ko turi twumvizwa n'abantu batari bake ibintu bishobora kubagirira akamaro
ego
hanyuma ego hari ubundi yabagije mbe ni Peter
ego Peter
yabagije ivyerekeye ngo mbega aho hariho umuti uvura stress ego cyane imiti irahari mugabo umuti wa mbere uhagaze ku muntu wenyene afise iyo stress umuti wa mbere ni kuvuga ngo mbega jewe ndayirwaye ndazi ko mvise iyo ndwara umuti wa mbere ni kumenya ko iyo sese yagufashe umaze kuyimenya rero uca witura abantu babaganga bahinga bize umuntu ngena meze imyifato y'abantu ngena imeze hanyuma akagumukaganira akagira inama y'ukuntu wo kwigenza kugira ngo izo sese uzivemo iyo byanze nakubiye yuko iyo umuntu yagize iyo hungabana hari ibimenyetso byinshi usanga nk'umuntu amaze nk'igihe ikintu kinini cyane agatoritira muri icyo gihe rero
cyangwa umuntu ajyama agasinzira cyane akanga kuva mu gitanda navyo nyine turakunze
kugira cyangwa agasinzira cyane akanga kuva mu gitanda muri icyo gihe urumva ni ukuvuga ngo duteza kuraba umuntu ibimenyetso yaje azanye ingene bingana bimeze hanyuma umuntu agaheza akamuhereza umuti bijyanye n'ukuntu aba asanzwe ameze mugabo imiti novuga irahari mugabo umuti wa mbere uri muri societe bavuga ngo kugwanya cyane cyane kwinjira muri igihungabana ry'umutima rirengeje bivanye n'imyitwara ariko irengeje umuntu adashobora gutorera inyishu bagerageza gutorera inyishu umwitwara ariko urimo ukoresheje inkaburamubiri zawe ufise we muntu
wadoha kumbretu uturorero twabimwe mu bintu mu kibana abantu bokora kugira ngo bagabanye kuguhahamuka bagabanye ukugu umutima kwamaba ariko
nko muri bino bihe turimwo akarorero ikintu cya mbere dukwiye kwirinda turakwiye kwirinda ibihuha kuko hariho nk'abantu benshi bashobora kuza bafise novuga intumbero y'ubutera ubwoba unaka ngo bimeze ukunuku nuku ngo bizogenda ukunuku nuku ugasanga ni wa muntu menga yarateguye ikintu kizokurikira icyo gihe uwo muntu ni kumwima amatwi bibaye ngombwa ukamuva n'iruhande kubera novuga nti umuntu uwo ari we wese arafise umunsi wiwe yageze umuntu wese ateza kugenda mugabo nta muntu ashobora kugutera ubwoba ngo ejo ngazo iki n'iki 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 novuga iyo bafite intumbero iyi urumva uwo muntu novuga ko ibyo bintu byose bituma umuntu agira ubwoba bwinshi burengeje urugero umuntu yagerageza kubyirinda ari hose
murakoze cyane rwose muganga twakire na Sengimana ku murongo wa telefone Sengimana uraho neza urakoze kwihangana
ego ndakomeye
duzijwe ikibazo cyangwa icyumviro
ego ikibazo nasaba kubaza akabaje na cyangwa ko muganga ati mbega kuko hari ho benshi numva bwa nti kwisambanya hari ho ingora mu gushyira mu mubiri cyangwa ibituma mu natekereza
kwisambanya urakoze
Sengimana kuri mwebwe nkabwo baje ati mbega nta biganiro nk'uko murakorana na kugira tumbe kimirongo ya SM no mu rundi nace
Sengimana twoguhumuriza tukubwira ko ibiganiro biko biraba kandi tuyizeye ko ikibazo cya FM kizokemuka mu bihe bya vuba turagushimiye cyane ego reka twakire n'uwitwa Nawumuremyi turi kumwe mwiriwe
nagomba kubashimira neza ku mvuzo ko mwatumiye uwo muganga Pierre adusigure ku mvuzo y'ihungabana ry'abantu ubuhuri bihe ndazi buri wese abiri abahungabane n'abandi bahungabanye nta muti bitake bo bamaze gutangira gukumva abantu hama rero najya ndamusaba serivisi basi atange nka raporo cyangwa we wamushoboye yuko yotanga nk'abaganga basi bashika nka cumi bongera gutanga impanuro nkajya mu kibitoke bajya bagize biriya bibazo by'ingorane bakaba basiguye neza mu mbo zo kubaremesha babereka yuko mu minsi y'imbere basi bazobona amahoro babona umutekano ku mutima no mu mutwe bakikoramwo n'ibyo bibazo byabashikiye kuko hari igihe bibazo byabashikiye bo nabone bashobora kugira ihungabana byinshi mu mutima no mu mutwe ugasanga arjanti yo habaye abantu bese tumba cyunga banaje mu mutu
urakoze cyane rwose naho muremyi muganga ego urakoze cyane uri mu ntara ya Cibitoke none gana naho muremyi
oya ndi mu kirundo ariko urazi nyene tukoyizana video gucose kubera nyene bobanye ikibazo nawe utegereza kumva yuko nawe ibyo byagushikira ugasangura gisingora
ego urakoze cyane ego muganga Ngejimana rero duhereye ku kibazo cya Sengimana gisa n'ikitoroshe na gato yavuze ku kijyanye no kwisambanya byo babi fise ingaruka mbi ku magara y'umuntu cyangwa ku buzima bw'umuntu sinzi ko ari
murakoze cyane urumva Sengimana yabaje kibazo ati mbega kwisambanya yafite ingaruka mbi ku umuntu bisanzwe ngira ngo ngerageze kumwishura kwisambanya ni kimwe mu ngwara no mu ngwara zo mu mutwe ko mu bisanzwe umuntu muzima umuntu akomeye neza ndashobora kugira icyo kintu cyo kwisambanya hanyuma ku ngaruka mbi z'ibyo bintu nabyo nuko iyo abigize umugenzo akabigira ruvuga ubuzima nuko yuko bifite ingaruka mbi nyinshi cyane kuko muri icyo gihe bizomugora gushaka gushinga urugo rwiwe kugira ngo ashobore kubaka gira ngo murazi yuko kugira ngo umuntu ashobore kubaka ategereza kuzana umupfasoni umufasha yaba umugabo akazana inkumi umukenyezi yaba umukenyezi agashaka umugabo n'uwo muntu w'umusore badasangiye ibitsina niko Imana yabiremye mu isanzu mugabo hariho uvuga igihe umuntu yabigize umwuga kwisambanya byashaka kurondera umuntu badasangiye igitsina urumva mu mutwe bicyarigenda gavaho buke gusha yaho azobona yuko umuntu badasangiye igitsina atacyo yo mumarira kuko we nyene avuga ati mbikwije iyo nshatse wa mubonano mpuza bitsina yawikoraje jeje nyene mu mutwe amanga bikarangira muri icyo gihe urumva nazoronka inguvu novuga n'ubushobozi bushobora gushaka ubundi muntu ashobora kubakana kugira ngo bashobore kugira umugambi w'urugo umugambi w'umuryango hama wiyumvire nk'igihe abantu bose bo bameze nk'uko ubwo yuko isosiyete yohava novuga irangira ihera byumvikane yuko rero kwisambanya ni bibi cyane kandi bifite ingaruka mbi cyane kuri kazoza k'uwo muntu abikora sindi ko nagira cyo kumwishura
yego murakoze cyane hama naho muremyi naho muremyi rero wasaba ko kumbure isanganya iheruka kuba mu ntara ya Cibitoke aho abantu barenga 200 nabangahe bagandaguye mu minsi yahera asaba ko kumbure mwobashikira abantu nkabariya babuze kugira ngo mubafashe muri izo ngorane barimo
ego uyu naho muremyi yavuze ikintu gikomeye cyane ngira ngo isanganya ryabaye mu Cibitoke aho abantu miryango yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu bunyamaswa ni ibintu biteye ubwoba cyane ni bitaso ni kwabikoze hanyuma ngira ngo murabizi kuva na kera narindi iyo umuntu ashikiwe n'ibyago abarundi ku twari twubatse twari tumeze twarangwa no kurabana tugashikana ko kugira ngo turemeshanye mu bihe bitoroshye rero bavuga nti kugira ngo umuntu akingire abasigaye iryo novuga igihungabana ry'umutima wabo novuga yuko dukwiye by'ukuri guhaguruka novuga abategetsi bose abavukanyi bose bagahaguruka bagatera ivyatsi iyo ngendo mbi y'abarundi y'ubwicanyi kugira tuyihebe vraiment ko naco ishobora kudushikanako hanyuma abacikwe n'ivyo vyago tukabaremesha tukabereka yuko ubuzima butarangiye n'ababo bagiye kumemera Imana hadoshikigihe tugahurira no mwijuru kuko twemera twese yuko ubuzima budahera nka kuri yisi hanyuma tugatangwa novuga impanuro ziremesha abasigaye byatujye kubakingira byohamuka cyane cyane mu kubashikira tukabashikako tukabara bese na bese usanga mbere ari nk'abana bakiri bato muri icyo gihe urumva bakeneye yuko abantu bafite umutima mwiza umutima w'ikigongwe umutima w'ukubabarana bahashika kugira ngo dushobore gufashanya tugaterera kugira ngo abo bantu tubibagize imibabaro myinshi barimwo yo kubura ababo bakica bunyamaswa
none nk'umwana yoba yahuye nkica ngo ndabayigeze kubona ku mbuga ngurukana bimenye hariho bamwe mu bana basigaye muri ibyo bitero umuntu yobegera ate yotangura kubaganiriza ate ku kuntu ubuzima bugiye kubandanya n'izihe mpanuro ha nk'umwana yasigaye umuntu amwegereye ingene yogerageza kumufasha
ego urakoze cyane kuri icyo kibazo oya nubwo ko nko ku mwana akiri muto yasigaye yabonye ingene bajya abantu bishwe bunyamaswa n'umuntu akwiye kwitabwaho gusumba mbere abandi bantu bose kumwereka yuko naho igihe yaciyemo cyari giteye ubwoba gikomeye rwose ubuzima butahereye ngaho mubwo bushobora kubandanya cyane cyane mu kumwereka urukundo rwinshi cyane kugira ngo umwibagize novuga ibikomere biri mu mutima wiwe ibikomere biri muri kamwe kiwe bigende birasikatiriza bigende birakira buke mu kumukinisha mu kumwereka yuko turi kumwe nawe mu kumuba hafi rwose mu kwirinda ibyo bintu byose bimushavuza byo kumutuka byo kumuturubika ku mujyi mutima kugira ngo yumve kandi yuko naho abiwe bapfuye bamukunda bapfuye hasigaye abantu bagifite ubuntu n'umutima n'ikigongwe ashobora kumwumva bakamufasha bakamutahura icyo gihe uburi kuramukingira nuvuga rya hungabana ry'umutima na rya hamuka rishobora kumufata bivuye mu byo yabayemo biteye ubwoba
murakoze cyane rwose twakire na Hacimana ku murongo Hacimana uraho neza
mahoro
neza
nagomba nina mutima utumye
arakumva
ndakuramukije Hacimana
urakoze cyane bimwe muri ibyo muganga yari yabyishuye ariko kubijyanye n'imyaka barabigarutse ko kandi ati n'imyaka yihe umuntu atangura kubona ko stress ibaye nyinshi cyane kumbure n'abana cyumvise neza ati abana nabo nyine bato bato twobyita stress
mbega mpashaka tumubaze neza asigure mbega kuva umwana muto ni ukuva umwana w'imyaka ingahe kuko murazi yuko umuntu atangura ubuzima bwe butangura kuva akiri mu nda nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu butangura acibungenzwe na mama wiwe
kumbure Hacimana yatubwira icyo Hacimana turashaka kumwe ku murongo
alo
Hacimana
ego dufate nko kuva nko ku myaka nk'itanu hajya hasi kibwenge ibibazo bashobora kuba yobikiye
muganga
urakoze cyane ni ukuvuga yuko umuntu wese yatangwe kugira ikintu bita le langage ashobora kuvuga ashobora gukominika azi kuvuga stress irashobora kumufata uwo ari we wese yaba umwana mutoyi yaba novuga umuyabaga yaba umusore inkumi yaba umugabo umugore umutamakazi aba bantu bose stress irashobora kubafata nta muntu n'umwe stress idashobora gufata kubera twese turafite indemanwa turafite umutima turafite n'umutwe byumvikana yuko rero umuntu afite indemanwa yiwe ndetse uwo ari we wese ashobora kumufata nta n'umwe adashobora gufata na ndetse
none yabuze ati haba guturubikwa abantu umuntu ababa nabyo nyine kumbure wari wabivuze ko bitera stress umuntu yogerageza kubigwanya gute nk'iyo abantu mubana Hacimana ndumva ko ari abantu bashobora kuba babana mutera stress muhe
musanzwe kugira ngo ugwanye stress yahubaye aribyo bita mu Gifaransa novuga twiye no bivuga mu Kirundi bavuga ikintu bita resilience. Resilience ni haje umuntu aba mu bintu akabiba mu gihe kirekire ndukwe ko ubuntu bwe bwakomeye ugasanga arashobora kubirengana atangorana. Kuvuga ngo gufata ibintu bibisanzwa buti mutafashe ko mungiye nabi mumere nabi ari kumbwira amajambo gusa ibyo ndabimenyereye nibisanzwe. Icyo gihe uburiko urikingira mugabo rero cyane cyane guturubikwa cyane cyane ku mwana cyane cyane ku bantu b'abapfasoni biratera ihungabana ry'umutima kandi ku rugero rwo hejuru cyane cyane ku bana cyane cyane ku bantu b'abakenyezi birahungabanya rwose guturubikwa aho babaye cyangwa bagatubikwa n'umugabo wabo cyangwa bagatubikwa n'umubyeyi wabo. Icyo gihe urumva navuga ngo le stress irashobora kubafata umwanya uwo ari wo wose.
Murakoze cyane rwose. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Tubibutse ikiganiro turimo ni ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose. N'umunsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Turiko turaganira rero ku bijyanye no guhungabana mu mutima bijyanye n'imyitwarire ko itandukanye abantu bagira. Twabavuze duti muri kino gihe cy'amatora mu gihugu cy'u Burundi abantu bamwe barahahamuka baragira kugira ubwoba n'inyifato nyinshi zishobora gutuma bagira icyo kintu cyitwa stress. Rero muganga Njejimana Pierre Claver kuri CNPK mu Burundi ku bitaro CNPK ariko aradufasha kumenya stress icyo ari cyo, ingene umuntu yocirinda, ingene umuntu yokigwanya n'ingene yokivura. Muganga, ku bijyanye n'uko kukivura nyene wavuze ko hariho imiti, mwavuze ko hariho n'inyifato zitandukanye umuntu ashaka gukora, hariho n'amaterapi wotubwira cyangwa ubundi buryo mutubwira mukoresha kuri CNPK kugira ngo mufashe umuntu atumuta mudahi imiti ariko mufasha mu bundi buryo butandukanye?
Yego, mwisanzwe yego hari ama novuga hari uburyo bwinshi cyane bwo kuvura abantu afite ihungabana ry'umutima. Amaterapi novuga ngo ni menshi. Terapi rero yose ugira ngo uyishireho umuti wose ugira ngo uyishireho uzira kuraba kwiga mbega intuze isese yatewe n'iki. Kugira ngo umusanzu ushobore kuvura umuntu ushobore kuvura umuntu utavuye novuga inkomoko y'indwara yiwe. Rero iyo hajya mu bitaro hari iwacu iyo turiho turafasha abantu turatangura tukinjira mu buzima bwabo bwa kahise kabo ubuzima bwa minsi yose tukamenya ubuzima babayemo ubwo ari bwo ibintu bibatera izo ngorane ibyo ari byo. Hanyuma tumaze kuganira tukamenya uwo muntu tukamenya ingene abayeho tukamenya ingene abyuka ingene yirigwa ingene aryama tukamenya ibibazo novuga inkomoko yabyo kama y'ibyo bibazo arimwo cya tugerageza mu koreana novuga terapi tukaca tuvuga tuti bon reka dutume ko nk'umubyeyi w'umwana cyangwa reka dutume ko nk'umurezi w'umwana cyangwa reka dutume ko nk'umugabo ari nk'umugore ibyo bibazo cyangwa reka dutume ko naka kugira ngo tumenye byinshi hanyuma turabe impano twomuha zotuma adasubira kwigenza kuba yari yigenza cyatumye uwo muntu agira iyo hungabana ry'umutima. Hanyuma iyo icyo normal kenshi na kenshi iyo ibyo bibazo icyabitumye kiyavuye umuntu acakira suba yuko uwo ari we wese duteza guca tumuhereza umuti tukwanza kuraba ngo mbega uyu muntu yahungabanye bivuye kuki ku rugezo uruhe. Hanyuma tuvuga tuti ngo reka dukoreshe ubuhinga ubu n'ubu bwinshi kugira ngo dushobore kumufasha ave mu bibazo arimwo hanyuma ashobore gukira abananye yitunganye.
Urakoze cyane muri uko kugerageza gufasha umugwayi aje nko kubitari wanyu. Abaganga bavura inyifato n'abaganga bavura umutima inyama nyayo buje ntiboba bakwiye gukorana kugira ngo bakurikirane umugwayi hamwe bagerageze mumaze kumenya yuko kumvure biri
ubisanzwe. Ego, murakoze cyane oya ndi kwicyo kibazo kenshi na kenshi abantu bafite ibibazo nk'ibyo usanga baza kudushikira baciye mu baganga benshi bagaca no kuba ari abaganga bavura hypertension novuga umuvuduko w'amaraso. Icyo gihe baragenda kwipimisha babye abaganga bagapima inuzeye umutima wabo umuvuduko w'amaraso yabo kenshi na kenshi usanga umuvuduko umeze neza usanzwe atangorane. mugabo wa muntu kama umutima uri kurasimba kama umutima uhagaze hanyuma kama bagacambwa ati bo uyu muntu rero ashobora kuba ibindi bibazo byiwe wenyine ashobora kuba ashobora gufashwa n'abari abantu bize bifata y'abantu reka tumurungike ugasanga barabaturungikiye nkuko natwe ashobora kuza nk'umuntu twaraba tugasanga kenshi na kenshi bakajya kwipimisha ku muganga bagasanga tansiyo yiwe yaduze muri icyo gihe umuntu tukumurungika kubera abantu bize kuvura indwara z'umutima za ba kardiologe hanyuma bagaheza bakamufasha kenshi na kenshi rero iyo umuntu yagize ihungabana ry'ibintu by'umutima uvuye ku myitwarariko myinshi adashobora gutorera inyishu y'imyitwarariko afite nicyo duca dutangura kwiyumvira tuti reka turabe icyo twamufasha kugira ngo ibibazo arimwo turabe inyishu twabitorera kenshi na kenshi rero inyishu ibonetse uwo muntu atakira mu bitaro
ku bijyanye n'imyifato na nyine murayivura mukayigorora bifata nk'ikingo kingana gute iyo abantu babemereye basanze ari imyifato ari ikibazo
urumva uriyane ndagwa kubwira abantu ariko ratwumviza yuko hariho abahinga benshi cyane ndashaka kuvuga ngo babiri abahinga b'Abanyamerika bitwa umwe yitwa Proshaska undi yitwa Di Clement n'abahinga b'Abanyamerika bize imyifato y'abantu baranditse ibitabo bitari bike berekana yuko atanyifato n'imwe yo ku muntu idashobora guhinduka iyo umuntu afite inyifato abishyizemo uruhara ni ukuvuga ngo nta nyifato n'imwe idashobora guhinduka iyo umuntu avuze ati jyewe guhera kuri uno munsi guhera kuri ino saha ngomba mpagarike imyifato itameze neza ndatanga nk'akarorero hari aho abantu benshi usanga bafite nk'ibibazo bivuye nko kunywa ibiyayiramutwe ndavuga urumogi ndavuga itabi ndavuga inzoga nyinshi ugasanga bavuga ngo bajya ngo ni kronike ngo karabaye ngo ntibayikire haje rero igihe umuntu avuga ati jyewe ndagiye kurondera imfashanyo ikintu cya mbere tubatereka kubanza kumenya tuvuga ati mbega ugeze ku rugero uruhe kuri ibyo bintu urimwo niko nerekana yuko nta nyifato n'imwe ku muntu idashobora guhinduka iyo umuntu avuze ati ndabishaka guhinduka icyo dukora tumwigisha ukuntu uburyo yogenda arakora ibintu byotuma za ngeso yarimwo zatuma imyifato itabereye imubako agenda arabiheba buke buke ugasanga yarahindutse ntakiri wa wundi icyo gitora rero navuga nti ni imyifato rero iravugwa igakira iyo imeze nabi
urakoze cyane reka twakire na Jean Pierre Ahoneza
yego turaho
yego duga ku ijambo
yego nashaka kubaza hanini hariho benshi iyo bagize stress bivanye n'ingorane baba bagize ngo baca birukira mu rumogi cyangwa mu nzoga ngo niho ngo bagira bibagize ngo ingorane bagize stress rero biratuma iyo stress ngo zera kukubera ngo bidrode ikindi nacyo ubwo mu ntererano yanjye muko nabona umuntu arashobora kugira stress bivanye n'igihugu twaciyemo ingorane tugenda duhura nazo mu twarabuze abacu cyangwa n'inzara cyangwa no mu mibano hagati y'umugabo n'umugore umuntu akabura amahoro mugabo hanini twumvise yuko babivura umuhinga reka tubwire ko barabivura impanuro imiti mugabo hanini twibagire yuko no mu ruhande rw'imana naho kuko hari uruhara runiniya cyane nko mu gusenga muri abakozi b'imana yuko umuntu ashobora gukizwa neza byose akibera imana yuko bishobora gufasha murakoze
murakoze cyane Jean Pierre tudugiyeho nyine stress yabagije ati irahera kuri bajyanye bakoresha ibiyayurabwenge bavuga bati reka ntibagize iki kiniki musanga bihera cyanke kumbure muri muganga ntimwohanura yuko babikoresha ariko abo bagenda muri iyo nzira abo bahanura iki
ego murakoze cyane musanze nubwo hari abantu benshi bavuze ngo bagenduze stress ushimbura cyangwa ati bo yatugende gufata utuyoga twishi cyangwa tuyifatira akamogi kugira twumve yuko izo stress zihera si byo ku bantu bameze nk'uko nibaza yuko bogerageza ntibaze basubire n'umunsi wa rimwe kumva ufite stress ukagenda ufata urumogi cyane inzoga kugira ngo uri kwivura no kuvuga ngo iyo wabifashe ibyo bintu bifite ingaruka mbi nyinshi zirengeye gusumba mbere niyo stress wari urimo kuko urumogi iyo warabinyoye wica ibintu byinshi mu mutwe inzoga iyo wazinyinshi zica ibintu byinshi mu mubiri no mu mutwe nakare nk'umuntu yagiye urumogi rwinshi hariho byinshi ataba agishoboye kurangura ugasanga nk'umunyeshuri ahora acibwenge rwose ari trade ya mu ishuri ubwe rwose bwarayamye yavuze ati ndi mu bibazo reka nimbyose akamogi kugira ibibazo ndimwo ninjye mu swingi hama bice bihera ni ukuvuga ngo aba ariko aragerageza guheza ingorane mugabo ariko atera izindi ngorane zisumba izo za mbere yarimo byumvikana yuko abantu bagira novuga iyo uwo muti no baba bafata nk'umuti inzoga cyangwa ibyayira mutwe nuba yuko ni ibintu bibi cyane bibi gose mbere nsemerera mvuga ni umuntu akora ibyo bintu kubera ko uno munsi ariko aranyumviriza ahagarike nawe gisubire ego
ikuru haraguye imana
yavuze ngo mbega ngo kugenda ku ijambo ry'imana kugenda ku ijambo ry'imana nawe yari n'umuti urumva ibibera kubwira aba bahinga bavuga umuntu amaze kuvuga ati jewe nk'ubu ndafashe ingingo ubu kubera ibintu ndimwo reka nihereze imana ashaka kuvuga ati ngiye gusenga ndumva ndebye mu mutima hama zasirese zigahera uyo urumva aba atoye umuti mugabo hari n'abandi bavuga ati bo reka tugende kurondera iyindi miti ni ukuvuga ngo umuntu nk'uko nababwiye akisa indema n'uwa yiwe umuntu wese ashobora kurondera imfashanyo bijyanye n'ibibazo arimo mbega ndashaka kubabwira yuko hariho n'abantu bitwa ngo bihereye imana bakorera imana bigisha ijambo ry'imana mugabo bashobora gutuma umuntu agira ayandi masitirese menshi cyane arengeje urugero ugasanga batuye na wa muntu atuye kurwara gusumba cyane cyane iyo batanguye kumucira novuga imanza kumucira urubanza ngo urumva ngo waracumuye ngo wagize ibindi n'ibi nubwo yuko babinjiye mu yindi sitirese yindi mu yindi ihungabana ry'umutima ugasanga nta kintu kibamufashije bituma rero no kugira ngo uje gukorera imana uza kwigirira ijambo ry'imana bisaba ubumenyi novuga budasanzwe kugira ngo umenye uti mbega ijambo ndarivuze rifise ingaruka iyihe kuri uyu muntu ugiye kuribwira ko urashaka kubwira ijambo umuntu novuga ry'uburozi kandi witwa umukozi w'imana siriko ndagwanya abakozi b'imana mugabo ndiko ndagerageza gutahuza abantu imbere yo kugenda ku muntu w'umukozi w'imana ni byiza kugenda mugabo umenye uti mbega ngiye ndonderayo iki hanyuma uwo mukozi w'imana mbega nawe aza kubyifatamo gute kuko arashaka kukubwira amajambo agutera stress gusumba izo wari urimwo urumva icyo gihe n'abakuvuye abakuroze
birumvikana reka twakire Harushimana ku murongo Harushimana amahoro neza murahora akomeye
ndakomeye ukeboke banza mu ndamukize umutumike
arakumva
ego cyane ndetse nagomba kubaza ni ukuvuga umuntu arashobora guhora ahagaritse umutima akama nyine ahagaritse umutima kuko igihe kimwe nigeze kumva ikiganiro ku iradiyo bavuga umuntu bigeze gucira urubanza rwo gupfa rw'uyu munsi bukeye mu gatondo bagiye kuraba baca basanga yameze imvi umutwe wose birabatangaza aho rero numvikana ko yahagaritse umutima cyane ahandi naho numvise bavuga yuko kenshi nk'abantu b'abadamu bakunda kubyara bigoranye kenshi iyo ahagaritse umutima rimwe ku mwana wa mbere no ku kabiri ni ukuvuga ngo akamera imvi atari bwagere kumera imvi mbega ibyo byose bisigurika gute niko biri cyangwa siko biri nuko murakoze
murakoze cyane Harushimana avuze kuri iki kibazo cyo kubura amahoro kugeza aho n'umubiri wawe ubyerekana mu buryo bwo kumera imvi birashoboka yanavuze n'ikibazo gihambaye cyane cyerekeye abakenyezi nari nzi ko agiye mu nzira y'ukuvuga ku bijyanye no kudashobora gusama kubera stress kumbure nacyo nyine wo kigaruka ko muganga
yego murakoze cyane Harushimana ikavuga ati umuntu ashobora guhagarika umutima cyane atanga akarore nk'umuntu bakiri ubaza bwo gupfa hanyuma bukiye agasanga indi zarameze umubiri wose arataga karati yari nk'abamama ababyeyi bashobora kubyara bigoranye umwana wa mbere wa kabiri ugasanga yama don aciye saza ningoga baba kumera imvi burya da goma ntandukanye kumera imvi n'ubusaza ko nibintu bidasa bitandukanye ego mu bisanzwe kugira ngo nshobe kwishura Rushimana nashaka kumenyesha yuko umuntu ukuntu yubatse ukuntu umuntu aremwe hari ibyo bita novuga inkabura mubiri mu kirundi mu Faransa bita les hormones ayo mahormone rero afite ubwoko bwinshi zo nkabura mubiri utwo tugingo nkabura mubiri dufite ubwoko bwinshi cyane hanyuma rero hariho inkabura mubiri y'ubwoba hormone novuga ituma umuntu ahagarara umutima cyane umutima gose nubwo yuko umubiri ugaca wuzura ayo mahormone gusa ugasanga hake haza ihinduka novuga brutal novuga
yobaye hakiri imyaka myinshi cyane
yego ugasanga nk'umuntu arahindutse kubera izo nkabura mubiri ziri mu zizaba nyinshi yumvire naba kugira ati ejo bazogushira kunoze kuri giyotine baguba gukizo si nkuba ko ucutangura kugira ubwoba burengeje urugero batubwira ubwoba burengeje urugero cyane nkuba ko umubiri ucuhinduka mu maraso amaraso amaze guhinduka nubwo cyaza ngo zankabura mubiri nkabura mu bizije nkuba yuko ucutangura bavuga kugira guhinduka maze guhinduka arabusanga rero zankabura mubiri ziraba novuga umushatsi nice zigenda hanyuma ugasanga umeze umushatsi wera nkuba ariko birashyika bivanye n'indemano y'umuntu iyo si novuga si samange tenge pese uburozi bivanye ni urugezo uwo muntu yagize ko stress irengeje urugero byatuma byanga ko bivamwo hanyuma agahinduka nicyo kimwe no kuri umupfasoni yama hagaze umutima cyane rwose abwo ati mbega imwe bizogenda gute hari n'abandi usanga mbere na za ngwara n'ubwo z'umuvuduko umurindi w'amaraso dusha zibafata ugasanga agize ibyo bita nzema eclampsie ugasanga umubyeyi donc arakoroye inda bivanye n'ubwo abyishye yagize nukubaza nkabura mubiri nako ndababwira cyaziba nyinshi mu maraso hari umuntu agaca hinduka ndabwo ko yarameze hari umuntu abaze guhinduka urumva acaba uko yahindutse hanyuma ibimenyetso bikurikira biza ku mubiri wiwe ibintu nk'ibyo bisanzwe rero
urakoze
cyane umuntu yitwa Rushimana yanahuye
yego yavuye ku murongo ariko ndizeye ko iyo bayagutahuye muganga turiko turaja ku musozo w'ikiganiro turagushimiye cyane rwose kuri kano kanya wafashe kugira ngo uganire natwe turazi urafise abo uvura cyane benshi ngaho ku bitaro Saint Pecca mu Kamenge muri kano kanya rero dufite amasegonda make minota mike uduhe impanuro muri ibi bihe cyane cyane mu Burundi abantu imitima ihagaze ku bijanye n'aya matora yimirije ihinyanyugwa gibwirizwa shingiro kumbure n'amatora yimirije mu myaka ibiri utanga impanuro dusozera
ego murakoze cyane impanuro ntanga ku Barundi muri bino bihe by'amatora nuko boshira bose bakira umutima mu nda bakumva yuko ibiringo by'amatora ari bisanzwe byandi bibaho si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kandi bigasiga abantu bameze neza hanyuma umuntu bisanzwe atora ikiri ku mutima wiwe ahamagariwe kugenda kuvuga icyo yipfuza mu mutima atagasimiko atamusunikano uriho kugira ngo yikingire novuga ryahamuka ishobora kumufata bigatuma agwara ndabahanura rero yuko muri kino kiringo bogerageza kugumya umutima mu nda bakirinda cyane cyane ibihuha byotuma bamahagaza umutima hanyuma bigatuma agwara hanyuma rero novuga ni bikingiye nubwo ariko bazaba bakingiye igihugu bazaba bakingiye imiryango yabo nabo nyene kugira ngo bashyike ku ntumbero yabo bijyanye n'aho bahagaze jeke politiki
murakoze urakoze cyane gose uyo ni docteur Njijimana Pierre Claver numuhinga yanonose bibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'ingwara zibangamira ubwonko bw'umuntu kubitaro Senpeka Mukamenge mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura. Turamushimiye cyane gose ku mpanuro n'inyigisho aduhaye kuri kano kanya. Ndashimiye cyane abateze amatwi kino kiganiro n'abashikirije ibibazo n'ivyumviro. Inosa Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ku iragishwa rya Amerika i Washington. Tubararike mubandanye mwumviza radio ishu rya Amerika mukunda. Ndabashimiye cyane. Murakoze.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.